mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'intumwa, muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri sanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves ko ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi na live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Njuti bakunzi bacu ikaze mu kiganiro muri sanga, dusaba imbabazi cyane kuko kuri Facebook aho twari twabatumiriye ngo mutwandikire muduhama nimero yanyu tuze kubabariza muganga utubazo dutandukanye. Muganga twari twabatumiriye ku munota wa nyuma buno nyene atubwiye ko adashobora kuza kuboneka ko ngo abagwayi bamubanye banshi mudutunge rero mutuburanye ni bitatuvuye ko, ariko tuzogerageza twongere dusubire turondere uyundi muhinga mu vyerekeye ingwara zifatira mu nda kugira ngo aze kuduha umuco utari mu ke ukwiye kuvyerekeye ingwara ya mara twa twateguye ko tuza kubayagira ko uno munsi. Mbere yuko mugabo ca tubahakanya aho muri mukatubwira bimwe mu byo mubazo mufise kuri zo ngwara zo munda, umwanya za ko ari gwanyu muri isanga yose ni mwebwe tuza kuyaga mwenyene, mutubwire ivyo bibazo bitandukanye mufise ku ngwara zitandukanye zo munda hama gutyo bizotworohere nuko na muganga tuzosura kumurondera tuzi akababakiye. Mukurindira yuko twakira amatelefone yanyu, mugenzi wacu Diane Ndonse araducira ku masonga kumwe na muganga Caritas Nahimana yanonosoye kuvura ingwara zo munda bikuru mu bitera ingwara ya mara. Inyuma y'inkuru nkuru ya Diane turaza kugaruka kuri mwebwe aho muri rero tuya.
Muganga Caritas Nahimana asigura ko ingwara z'amara ziri ubwoko bwinshi, akarorero ni nk'iziva ku migera canke izibonekeza mu bivyimba, ariko rero aha arasigura izikunze kwibonekeza ku bantu benshi.
Ingwara hanini mu Burundi bavuga ngo ingwara y'amara niyo ngwara twebwe nk'umuganga yanonosoye by'ingwara zo mu nda duca dusubiramwo, ukabaza neza umugwayi ingene asohoka usanga kenshi afise ikibazo cyo gusohoka ku mwanda mukuru. Hari aho biba mu byo yuko adasohoka kamara nk'iminsi 3-4 canke bigahinduka ukamenga yaciwemo yagize diare canke akumva yuko umenga ikintu yariye ahubwira ati jewe harahera umunsi wose funguye rimwe mugabo kamenga no banariye ibintu byinshi. Muri ibyo rero hari n'igihe umugwayi aza no muri ibyo byose mvuze atana kimwe afise akubwira ati ndafise akantu k'ububabare katamu mbabaje cyane muganda kamaranye igihe.
Muganga avuga ko ingwara y'amara ko itoroshe ko bahuta bayimenya kuko hari ibindi bimenyetso bidahagaze ahanini kumara gusa nko kugira ibirungurira. Nubwo ubushakashatsi butarerekana neza icyo ngwara ivako, uyu muhinga mu kuzivura aravuga bimwe mu bishobora kuba inkabuzo z'ingwara y'amara.
Hari ibintu byinshi bituma iyo ngwara iboneka cyane, ni cyane cyane ibintu bya stress mwitwarari kurenze, ni ibintu by'imiti. Aha twovuga cyane cyane nibaza ko uruhara runini rwerekana ko iyi ngwara iri kiraboneka cyane cyane ngaho iwacu ni ibintu byo kurya imiti umuntu yiyandikiye. Uragwara gripe ugafata antibiotic, hari ikintu bita ciprofloxacin umenga kivura ibintu byose, hariho kugura imiti byoroshe atanu wayikwandikiye, harimo gufungura ibintu twokibaza ko bishobora kuba bifisemo uruhara, ibintu vy'ama insecticide irya miti bakoresha mu gupompa ivyamwa yicu dukoko irya miti babikisha ibiharage babikisha ibyo birimwa byose umuntu yimbuye.
Muganga Caritas Nahimana avuga ko iyo miti ikoreshwa mu kubika ibifungurwa iri muyonona amara cyane. uyu muhinga abandanya avuga ko kugira ngo umugwayi wayo avugwe neza bisaba ko umuganga amufatira umwanya mu kumwumviriza. Aha kandi ukuyavura bihagaze ahanini ku mibereho umugwayi agira mu bijanye no gufungura.
Umugwayi afise amara atameze neza arinda gufungura amavuta make, arinda gufungura imboga kenshi. Hariho ibintu tuvuga ngo agabanye gufungura, ni bimwe by'amasombe, ni gufungura ibiharage vyumye. N'umugwayi agumana imboga hafi kandi amavuta turazi yuko arakenewe mu mubiri, mugabo yagiye kuba menshi yose aronona. Hanyuma rero hariho n'imiti dutanga kugira ngo twongereze ayo mara ashobore gukora byoroshe, tuvuga nko kuyongerereza inguvu, ariko hanini bihagaze kuraba icyo umuntu akeneye gufungura. Hakenewe kumenya ko umugwayi agwaye amara adafa kutoragura ibyo agenda afungura haciye hose.
Nako kubavuga ko bafashe ibinyobwa bimwe bimwe bituma batura umube bishobora gutuma batezurirwa igihe bafise imisonga, muganga Caritas ahubwo arabibihanikiriza.
Ibyo byo kunywa nka coca canke ajya amazi boisson gazeuse bijya ahubwo abantu benshi baza bavuga ati ahubwo ngira nturike bica bituma ahubwo yongerekana njya byo kuvyimba munda. Rero zo coca zo boisson gazeuse turazibuza ahubwo ku muntu agwaye amara.
Kugira umuntu yirinde ingwara y'amara arasabwa kugira inguvu mu isuku agirira ivyo yihereza.
Twariko turavuga ivyo birekeye gutegura ivyo dufungura, ayo matomati, ayo makaroti, ivyo byose bipompa imiti kugira ngo umuntu aje kubigura bikimeze neza. Iyo dushitse muhira aho tubitegura twobironga gose tugashira ko ngira nibake bashobora kuronga ivyamwa bashize kwisabune bakabironga cyane. Hanyuma kandi twogerageza tugafata imiti abaganga batwandikiye. Kwiha imiti si byiza, muti wose urafise icyo ugenda wonona munda, cyane cyane mucerekeye utuntu cyo twokwita microbiote intestinale, utuntu twama microbe mugabo asanzwe munda y'umuntu kugira ngo amufashe. Iyo miti rero ayo insecticide ivyo binini bigenda bituma ivyo bintu bihungabana bigatuma yamara atagikoze ko yategeza gukora.
Icyo kumenya nuko bishika amara akava mu kibanza cyayo munda agasohoka igihe umuntu yafashwe n'ingwara yo gucibwamwo umwanya muremure. Nubwo ku bindi bimenyetso umugwayi atihuta kuja kwivuza, uwo byashikiye uko wewe muganga Caritas avuga ko acanyarukira kwa muganga kandi ko baheza bakayamusubizamwo bitagoranye. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye. N'ubu dusabe imbabazi ku munota wa nyuma muganga twari twabatumiriye kugira ngo aze kuwishura utubazo twanyu dutandukanye ku vyerekeye indwara y'amara canke n'izindi ndwara zifata mu nda. Yatubwiye ko adashobora kwita ubutumire bwacu kuko ngo abagwayi bamubanye benshi gusumba uko yari avyiteze. Yari yavyemeye imbere y'ikiganiro ejo hose tuvugana, yari yavyemeye ariko ku munota wa nyuma yaduhinduriye avuga ko bidashoboka. Nuko rero aho muri duca tubaha akanya mutubwire izo ngwara zibabakiye, zibafatira mu nda, zibasonga, gutyo tuzotunganya n'ikindi kiganiro muganga tumubwira byinshi mu vyo mwatubariye. Uwa mbere duse ni Martin. Martin Ikadze. Ego, uherereye he?
Mu Rwanda.
Mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko rero tubabarire twari twakwemere ko tuza kuzana muganga ukambaza utubazo twawe, ariko ntiyashoboye kuboneka umwanya turaza kubaha mutubwire izo ndwara zibasonga n'uko zibasonga n'uko muri komora tutorera umuti nimba muzijana kwa muganga.
Ndaribwa mu nda. Mhm. Nikizi bakinda ngumva rimwe na rimwe naba ndi ibintu mu gitondo. Mhm. Bashe for breakfast. Mhm. Ngumva ya bidashishye cyane nkaba nagira ikibazo munsi.
Waramaze kuja kwa muganga kugira ngo muvugane kuri ico kibazo ga Martin?
Nagiye baminisi iranyorohereza gake gake. Banyinegeka ko nashaka kurya ibintu bikonje mu masaha ya mu gitondo.
Inyuma aho ukurikirije izo nama za muganga hari kamitende wabonye byifashe gute muri kinogi?
Nabonye itandukaniro kuko ntabwo nongeye kujya ngira gutumba mu gifu. Ntabwo nabonye itandukana kuko byaragabanutse.
None muganga yakubwiye ko iyo ndwara ituma utorya cyangwa utofungura utuntu bikanye mu gitondo ari nyabakiga Martin?
Bisobanuye ko ngomba kujya nirinde ngo kurya ibintu bikonje. Sha kuba ari ingwara nakuye yo nabaga mu ishyamba rya Nyungwe kwa ko nakoragamo. Ambwira ati sha kuba ari imbeho nyinshi nakuye kangiraho ingaruka.
Birakorohera none kwa mawaronse ibishushe mu gitondo.
Biranyorohera ariko bidashyushye nabo nabirye.
Nuko wihangane hama ukomeze izo nama muganga yakugiriye kugira ngo amagara yawe arushirizeho kumera neza. Urakoze Martin.
Murakoze namwe ku biganiro byiza mundu.
Ego, turase kandi na Emmanuel ku yundi murongo wa telefone. Emmanuel Ikaze nawe.
Murakoze cyane.
Ego, uherereye he?
Yemereye mu gihugu cy'u Burundi.
Uratubabarira muganga yari yemeye kuza kwishura utubazo twanyu ku munota wa nyuma yatubwiye ko abagwayi bamubanye benshi atashoboye guheza akazi kare nk'uko yari abyiteze kugira ngo aze ngo muyage.
Yego, ibyo bibaho mu kazi.
Yego, umugabo rero twari twashimye ko duca tubaha akanya ahubwo mwebwe mukatubwira ikibabakiye, ingorane mufise mu magara yanyu, mu vyerekeye amagara yanyu, nuko muriko murabitorera inyishu. Niyahe ingwara iri kwiragusonga wewe? Wari kubaza muganga.
Mwavuze ku bijyanye n'ingwara zo mu nda zimara. Yo rero ndamaze ndabimaranye hafi imyaka ibiri. Ngira ingwara zo mu nda, hari ingwara zo mu nda, hari mahimbuza, nkafata imiti, imiti y'inzoka zo mu nda, amibe, hanyuma ariko nkabona nta kintu na kimwe gihinduka, hanyuma
Emmanuel agatelefone kiwe ndumva tudashoboye kumugumana ku murongo wa telefone. Turazakongera kumurondera mu gihugu cy'u Burundi. Turase ishimwe ku yundi murongo wa telefone. Ishimwe Ikaze.
Ego,
ego, uherereye he?
Ndi mu Rwanda, ahantu bita Mutembere mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba.
Byifashe gute ngaho mu Rwanda?
Nta mahoro rwose, ibintu ni amahoro.
Ingwara zisonze cyane abanyagihugu, nuko muriko murabitorera imuti ni gute? Muganga twari twatumiye ntiyashoboye kuboneka kugira ngo yishure ku tubazo twanyu.
Okay, ubundi ikibazo gikunda kuboneka akenshi usanga ari malaria. N'izindi ndwara zo mu nda, gusa cya malaria kigira cyane cyavuze ko leta yafashe ingamba zo kuyihashya. Ahantu hari ibihuru turageza tukabikuraho, hari ibizenga by'amazi tubikuraho. Gusa dufite inzitiramibu ziturinda imibu mu ijoro igihe turyamye. Dufite sisiteme ya elegitoronike dukoresha twivuza mu gihe umuntu ashitswe akarumwa n'uwo mubu, ku buryo bitakiri ngombwa ko umuntu ajya ku masantere de sante cyangwa poste de sante akicara agategereza. Dukoresha telefone, sisiteme yitwa Babiri. Turayikoresha tukavugana n'umuganga akatubwira uburyo tugenda mu laboratwari bagafata amateste. Afta tukagenda mu buryo bworoshye tukajya kuri farumasi bakaduha ibinini. Umuntu atiriwe atinda ajya ku mirongo gutegereza abarwayi benshi.
Hanyuma none aca amenya muganga abaha ibinini gute kandi bataba baravura ngo bamenye ico umurwayi ga ishimwe?
Tuvugana n'umuganga uri kuri ikigo nderabuzima gikuru. Ni hopitale, ni ikigo gikuru kiri Kibungo cyangwa Kigali. Tukamusobanurira ibimenyetso dufite. Aduhereza amakode atujyana ku bigo nderabuzima byacu duturanye bakadukura mu teste. Nyine tutiriwe duca muri sirikirasiyo zo kuvuga ngo ugiye ku murongo, ngo ugiye kuri mituweli kwishyura. Tugenda duhita dushyikamo aho ngaho muri mu malaboratwari bagahita bafata amateste, tukagaruka nyuma ibizamini byasohotse bakaduhereza imiti bakurikije ibizamini bafashe.
Ariko amaraso baba bamaze kuyafata imbere yo guhabwa iyo miti ari nko mu gihe amaraso bikenewe kuba yafata?
Barabanza bagafata amaraso muri laboratwari nyine.
Nuko rero Ishimwe, urakoze cyane kutubwira ibiriko birakugwa mu gisata cy'ubuvuzi ngaha mu Rwanda. Ubwire umunsi mwiza.
Yego, nawe murakoze.
Yego, turase na Gift ku yundi murongo wa telefone. Gift Cards. Gift. Gift, uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Yego, Ikaze ku jugi Amerika.
Ah, murakoze.
Uherereye he?
Ndi muri Mozambique.
Muri Mozambique. Havugwa makinga ho muri Mozambique.
Ya muri Mozambique na mahoro gusa nina panze numero kuri cyo kibazo. Mhm. Si ngara zo munda kenshi kubijanye na maintenance.
Yego.
Kuko hari gihe umuntu ngara za maintenance ngaha Mozambique cyuko dufite ubuvuzi budateye imbere cyane.
Mhm.
Ugasanga hariho ibibazo bimwe bimwe usanga bikunda gushika ama impesto gasanga umuntu aragwaye cyane ramirewe nabi akabura ubuvuzi kenshi ugasanga tugiye gusaba kujya kwivuza muri Afurika y'Epfo kubera ari hafi. Ariko hari n'abandi benshi bafite ibibazo by'izo ndwara zo mu nda kujyanye n'amahetesi cyane urumva nari nzi ko izo bibazo umuntu aja kwibaza muganga ariko mwavuze ko muganga mwatumye atashoboye kuza.
Ntiyashoboye kuza ariko kwa gatatu tuzorondera uyundi nkumbure ngira ngo aba afise akanya masaha yo kumugoroba azishyura utwo tubazo dutandukanye muzamufise. Ego hakaba hariho n'indi ngwara wumva ushaka kutubwira ikubangamiye canke ibangamiye abari ngaho mu Mozambique wumva muganga twobatumira muri kazoza navyo nyene urashaka kutubwira gucyo vyorohe ko tuzatura nabashikiza n'ivyo mushaka ko tubashikiriza mwebwe nyene mwumva mushaka ko tubayagira.
Ya iyindi ndwara ishobora kwibangamira ngaha Mozambique ibaza mu gihugu tubayemo tura abanyamahanga cyangwa umurundi sinzi ko ari kubera ikibazo cyo ngaho usanga nta buvuzi bwo ngaha muri Mozambique ntabwo buteye imbere cyane ugasanga n'abaganga ntibitayeho abagwayi ku kibazo cy'ibiturire cyatsindara cyane muri Mozambique. Udafise nk'amafaranga y'ibiturire ugomba gutanga ku muganga kenshi ntibakwitaho.
Hanyuma iyo biramutse bigenze gutyo abajejwe igisata c'amagara y'abantu na cane cane kuko ariho nivyo barahira imbere ko bakora ubwo buvuzi bakavuga yuko amagara yawo mu nyagihugu wabo ariwo azoje imbere iyo mwitwaye mukabishikiriza imbere abajejwe nk'ivyo bitaro bivugwamwo ibiturire baraheza bakababwira iki ari gikurikira.
Bo si bitaro bimwe ni bitaro byinshi bisabye bitaro iri ngaha Mozambique. Mozambique ikibazo kenshi ukunda gusanga kiba urasanga nk'umurwayi hariho n'ibitaro byo mu ntara bita Nampula. Ugashobora gusanga nk'umurwayi wawe ari mu bitaro utamubaye hafi bakavuga ngo ntibikeneye ko umukurikirana wewe genda tukakubwira ukumva baraguhamagara bakubwira ngo umurwayi wawe yapfuye. Waza kuraba wa mugwayi wawe bakakubwira ngo yapfuye ugasanga bamubaze hari ibice bimwe bimwe by'umubiri bamukuyemo. Ukamaza none kubera ko umuntu uje namukuza ko nayo mukamwamubaza ngo twamubaze kugira turabe ikintu cyamuhitana. None ko ari ibihimba bimwe bimwe ntabona byagiye he byagenze gute ngo ibyo bibazo urazo bibaza hanyuma gusa no kubona umurwayi wawe yarangiye ikaba ku bantu benshi
biba ku banyamahanga gusa canke n'abungaho nyine abanyagihugu baho birababako.
Abanyagihugu bo ngaha nabo twumva byashikize icyo kibazo mugabo birakunda kuba kenshi ku banyamahanga. Narigeze kubaza kenshi ndabaza impamvu riba bambwira ati kenshi barakunda gushora ibihimba by'umubiri abaganga aryo shora gusanga baba baronse isoko nko muri Afurika y'Epfo abo nk'abantu bashobora gusanga ba ibihimba by'umubiri kanaka bagomba kubigura ati rero ugacutanga babikuyemo bagiye kubigurisha
nk'ibihimba by'umubiri bivugwa binugwanugwa ko batwara ni nk'ivya hega gift
abo bashobora gutwara igitigo ugashobora gusanga nta kigo bayakuyemo urumva umuntu wamusize akomeye akawubwira aragwaye arahenze cyangwa ugasanga nk'umubyeyi agiye kwibaruka ugasanga umwana yasize nga bakabwira ngo umwana yapfuye waje ugasanga umwana n'umubyeyi bake bapfuye kubaza none byagenze gute ugasanga baba bazi. Ibyo bintu rero byo kubaga abantu bamaze gupfa ntubuzi ko bamubaza bikomeye ntubuzi ko bamubaza yapfuye urumva nk'icyo tuba dusaba tugashikiriza ni uko bomureka umuntu uko nyine nimba yapfuye bakamurekera uko nyine hama nyine umuntu akaba ari aza kumwitorera bakamushingura akomeye akigeza nabo.
hari ico muri ko murakora nka diaspora yo ngaho canka abandi banyamahanga naho tarabarundi kugira ngo nk'abanyamahanga mu Mozambique ico kibazo gishikire kiduge hejuru ku ryo gitorego muti ha makimaze giye kinini Hama muri kumara kuri ibiki nk'abanyamahanga bangaho muri Mozambique kugira ngo gitorego umutse.
Abo kubera atari igihugu cy'iwacu ingingo twagiye dufata turateranya amahirwe y'umuntu agwaye cyane arenze ugahamagara nk'umuganga wizigiye akaza kumuvurira muhiri wawe cyangwa ugatanga amafaranga y'igiturire kugira bakwemereye kuguma impande y'umurwayi wawe
kugira bakwemereye nagenda uburenganzira bwawe bwo kugwaza uwawe
oya bo bavuga ati iyo umuntu mugwaje amusige ngaho kwita mukurikirana
akafungurirwa nabande akarabwa nabande agahindukizwa nabande
batanga amasaha bavuga ati abaganga bagomba kumukurikirana we bagohereza amasaha yose batanga amasaha ya saa sita kubashisha abagwayi bakaja kubagemurira hama bakongera bagatanga amasaha ya saa kumi niho abagwayi bashobora kuza kuraba abantu abagwaje bashobora kuza kuraba abagwayi babo urumva ushobora kuza ugasanga nta mugwayi nawe uhari babwira ati wabo yatuje ari muri morgue wagenda kuraba muri morgue ugasanga umuntu bamubaje
ni ukwihangana cyane rwose hanyuma gagivide tugarutse kuri ico naco muvuga ngo nk'ino ngwara wari washenye kubaza ko muganga kuvyerekeye ama intestinal mara mugenda kubashi bahitamo kuja kwifuriza muri Afrika y'Epfo muvuye muri bavuye muri Mozambique biraheza bikoroha ivy'ubuvuzi hoho baraborohereza nta bibaruhisha mu vy'impapuro zishobora kubafasha kwivuza na rijya muba muri abanyamahanga kabiri
abo impapuro ingene bigenda uva muri Mozambique wagera muri Afrika y'Epfo ubufise nk'abantu b'abagenzi bariyo biwacu tuva muri Kurarak hama abagenzi bo bashobora guca bagufasha ku bijanye n'impapuro bakakwereka ahantu ushobora kurondera impapuro zigomba kugufasha mu kwivuza ariko bitagatwaye amahera menshi
urakoze
neza bakabakurikirana Afrika y'Epfo nta kibazo gihari
urakoze cyane rwose gifite kuri amakuru duhaye yo mu gisata c'amagara y'abantu ngaho Mozambique ku banyamahanga bahaba no kwihangana hama ico kibazo nta nico twari bwumve natwe mugabo tuzogerageza tunabandanye twumve uko biko biratera imbere mu biganiro vyacu biri imbere urakoze cyane abarundi n'abanyarwanda abafumbira bari ngaho bavuga ikirundi umva ikirundi bose ubatubwire ko tubakeneye mu biganiro vyacu bitandukanye kugira ayo makuru aba iwanyu nk'abarundi abanyarwanda n'abandi bavuga ururimi rwacu dushobora kuza turayamenya tukongera tuyatangariza abakunzi b'ijuru rya Amerika urakoze cyane ubwira umunsi mwiza yego ijuru rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri isanga muramenyereye ku minsi yose ya gatatu muri isanga tugaruka ku bibazo bitandukanye vy'amagara y'abantu uno munsi twari twashimye kuvuga ku ngwara y'amara nk'uko mwabibonye kuri Facebook kandi muri banshi mwatwandikiye mwakoze ariko muganga ku munota wa nyuma yatubwiye ko adashobora kuboneka kanya turakabaha kugira ngo mutubwire akababakiye haba muri izo ngwara zo munda haba mara haba izindi ngwara zose gutyo tuzotunganye n'ibiganiro byinshi biza byishura ku bibazo byanyu mufise nk'abazo mufise ku muzima bwanyu twese Gilbert Ricard
ndabakengurukiye cyane ndabashoje ndi umunyarwanda ndi mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba
nikaze ku ijuru rya Amerika wisanzuye muri isanga y'uno munsi
yego nishimye cyane niwa kumbukuru nishimye ndashoje cyane
yego
bose n'abarundi ndabasuhuje
nuko Jibe uratwihanganira wose ko muganga tutamuronsa ariko uratubwira wewe ahubwo akakubakiye ingwari gusonga ikiriko kirakogwa kugira ngo ubikemure n'ibindi bindi
yewe nabonye poste yanyu kuri Facebook
yego
numva nshaka kubavugisha kuko numva ko muganga ari buze kuba hari ngo mubwire uko numva merewe yewe mu buzima busanzwe ndi umusore ndi ndacyari umujene ariko hari ibiryo nshobora kurya hari ibiryo bya ibigori cyangwa se ubugari bw'imyumbati, sinzi niba ubyumva.
Yego turabye ndabuze.
Yego. Iyo mburiye uko nshobora kuburya tuvuge mbe hanona hanyuma y'isaha ngiye buke buri mu rugero. Uko amasaha agenda kura nkagenda nkimba mu nda hagenda hakomera numva byana ntagakurushaho. Nushaka kubaza muganga mbese ibyo bintu biterwa n'iki? Kuko njyewe nubwo biba ntabwo biba kenshi cyane ku buryo ndafata umwanya ngo njye kwa muganga ngo mbaze muganga. Ikindi kibazo ngira nabwo ntekereza ko ari ikijyanye n'imirire. Hari nk'igihe iyo maze kurya nkaruhuka ku manywa birangora cyane mu bijyanye n'imihumekere. Iyo nkangutse biba bigoye guhumeka, birangora guhumeka. Nashaka kubaza muganga ese yaba biterwa n'iki?
Ku wa gatatu tuzongera turondere kandi muganga kugira ngo ibyo bibazo byose abyishure. Ariko nko mu nkuru twashyize ko imbere yo gutangura kino kiganiro, imbere yuko tubaha ijambo, muganga Karita Nahimana yanonosoye iby'indwara zifatira mu nda, yari yavuze gato kuri abantu usanga basi ikibazo cyo kumva nk'ubu ngo bashaka kumva ko bashaka gutura umube nk'ibyo byo kumva ko baremerewe mu nda, ngo bagaca bafata bakanwa za coca canke amazi amwe bita orgasms, yababujije avuga ati si byiza. Muri ko murivura kandi kenshi biza bituma byunyura n'ibyo muba mufise mu nda, ahubwo muce munyarukira kwa muganga abarabire nimba ataramara mugwaye canke atakindi kintu mugwaye. Mu kurindira rero yuko tuzoguhamagara muganga akakwishura neza, tuguhanurira ahubwo kuzoja kwitura muganga akakurabira ivyo ikibazo ufise.
Ikindi kandi nashaka kubaza kijyanye na radio yacu VOA. Mu Rwanda, aha mu Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba, nababwiye ndi mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Bigogwe. Mbere twarabumva kuri FM ariko ubu ngubu ntago tubumva.
Kuva ryari ni ikibazo mwaretse kutwumva? Kuva ryari
ngo hashize igihe kinini, nshobora kuba maze nk'imyaka nk'ibiri ntabumva. Gake iyo mbonye umwanya mfite interineti ubona nshobora kubumva kuri TuneIn, ariko kuri FM ntago bishoboka, ntago tubumviriza neza, ntago kuri FM mubonekaho.
Akabazo kawe ndaza kugashikiriza abo vyegahama baturabire ico bivako.
Murakoze. Ikindi sinzi niba mwama ngasuhuza abantu batatu.
Reka tubaguhe ubasuhuze gutyo wumve ko unakomeye, kuko turi no mu kiganiro c'amagara y'abantu. Iyo umuntu yisanzuye barumva ko amerewe neza. Ego,
ndasuhuza umushuti wanjye wa muri Amerika ari Kansas. Ita umuratwa Nadia. Sindi niba ajakurikira VOA. Na mama Eliana nawe ari Kansas. N'abandi banyarwanda bose bari Kansas ndabasuhuje cyane cyane cyane, ndetse nshimira VOA. Ariko ako kabazo ka tekinike mu dukurikirana kuko ibiganiro ntago tubikurikirana neza, biragorana hano muri aka gace kumva radio yacu.
Ndaza kubishikiriza abantu abarongoye kino gisata barabe uko bimeze. Urakoze kandi tukwifurije nawe yuko ico kibazo c'amagara y'abantu c'amagara ufise ku vyerekeye bimwe n'ibindi ufunguriye bitakugendekera neza coke mu kavuba. Urakoze Gilbert. Turase kandi na Emmanuel ku yundi murongo ya telefone. Emmanuel
Karame,
uratwumva?
Ndabumva cyane.
Uherereye?
Nerereye mu Rwanda mu Bugesera.
Hanyuma muganga ntiyabonetse, ariko ijambo ni rwawe. Ikikubangamiye mu magara y'abantu cyo wifuza ko muri kazoza tuzokuyagira bice muri isanga, nimba zari zo ngwara zo mu nda byifashe gute, zigusonga gute?
Bo ngere cyo mfite. Iyo ndiye nka saa sita. Ubwo ni ukuvuga ngo nijoro sinshobora kongera kugira icyo
gutuma. Ntushaka kongera gusubira kugira iki?
Nta numva mu nda ntameze neza, ku buryo numva ndayafite mu Kinyarwanda tubyita gutunda, sinzi ukuntu mufite mu byita mu Kirundi.
Ni uko nyine.
Nkumva ntabwo nshobora kongera gufata ibindi biryo, nkumva n'ejo mu gitondo atagiye bavuga ko ntacyo ndi bufate, nkongera kurya nka saa sita z'ubundi munsi. Nicyo kibazo nari mfite cyo.
Hama ni ibintu maranye igihe kingana gute?
Bo ntabwo ari igihe kinini, hashize nk'amezi nk'atanu. Nagiye kwa muganga biba ngombwa yuko bana imiti n'icyo gihe biranyorohereza ariko nyuma yaho biza kongera rero abantu nibi abwo biranyoreza ko n'isaha ntabwo numva ko ari kintu wenda uretse koroha gusa ntabwo nigeze mbona igisubizo gifatika.
Hari ibyo uba warigeze guhindura mu mfungurwa, hari igihe umuntu sindi kumvuga mu ruhande kwa muganga mbwa, hari igihe usanga nk'ubu waho rumenyereye gufungura nk'ikintu iki ugaca uhindagura ukazura uhindagura, ntiwigeze uhindura aho uba, ntiwigeze uhindura ibyo ufungura?
Bo nabaga mu mujyi wa Kigali
uh-huh.
ariko nyuma yaho biza kuba ngombwa ko njya mu giturage mu Bugesera yo wenda navuga ngo narahindiye sinzi nawe ndabya hariya mpamvu itera
nta wumenya tuzokwariza muganga. None warahinduye ibyo ufungura igihe wari Kigali n'ubu utuvuta abafanga ufungura twari twatundi nyene ntacu wigeze uhindura?
Ndumva ntacu ngira ndindura pe
eh
ariko icyo gihe nari umurokore sinanywaga
mhm
ariko wenda katekeza kwenda kucyaza umuntu azije ko wenda yategwa nuko wenda siyenso mako kunzoga
sinzi sina deka tuzokubariza muganga
muzamugize neza cyane.
Kwa gatatu uzokumviriza ijwi rya Amerika
n'ubundi mufiaho potensi
yego turashira ko kandi tuzogerageza abazoshira ku nimero namwe ibwe madishitse kuno musi twongere dusubire tuhamagara
tubakurikiye gatanu kuri gatanu twebwe ntabwo tujye tuva
ntuhindukize ugume inza aho nyene kuguma mwumviriza ijwi rya Amerika.
Yego.
Eh, urakoze cyane gose Emmanuel Hama, tukwifurize yuko vuba ico kibazo cawe cokemuka.
Sa murakoze cyane.
Mhm. Trose na Wilson ku yindi murongo wa telefone. Wilson ikaze. Wilson uratwumva?
Yego ndabumva.
Uherereye?
Bo, nitwa niyo mu Wilson nkabandi hano mu Rwanda mu karere ka Kicukiro ariko nkabandi mu Burundi.
Yego.
Bo, dewe bande kwa ramusa ku ijwi rya Amerika.
Mhm.
O nande ikibazo mfite n'icyo mugenzanje aje kuvuga
eh
najewe bo ndiye bitanguye muri no miss
eh
kuvuga ngo nkiyo ndiye nk'utuntu duke zivuze nubwo norya basha dufatanye dufate nk'akabenye nk'akarya ubwo mba numva yuko nta kindi kintu subira gushaka
ivyo bikaba yubikoze mu gitondo saa 6 cyane ku mugoroba
bo umwanya wari wose nakuvuga ngo iyo ndiye nk'iyo benye ngashiraho n'amazi babirangiye nta kindi kintu mba numva ashaka kurya
uhaga hakirikare rero
yego mpaga hakirikare kandi hari n'igihe mpaga mba numva nshaka kongera gufungura kandi ariko nkaba numva ntaho ndi bubishyire nyine nkafa kwihangana
hanyuma ko wumva ubushaka uba wumva ubishaka mugabika urahushira utuguvu bicagenda gute mu gihe ubafunguye dukenye utuguvura tugumana canke
bo utuguvu utuguvu two ntitubura ariko ntiziba zikwiye nkuko mba ndabishaka nyina aragera igihe inguvu zikagenda bo nkaba ndi febre nkumva umubiri donc urimo uratitira hahera ubundi mwanya bikagaruka.
Muganga mwaravuganye?
Bo muganga ntituravugana nta kintu kimwe ndababwira muganga.
Uraja kwa muganga kurabire kuko Caritas muganga Caritas na Imana aho yari mu kigani mu nkuru yakoranye na mugenzi wacu Diane Ndonsi yavuze ati iyo uramutugira amakenga ucuja kwa muganga uzonyarukirewo akurabire.
Yego murakoze yama ari kindi n'ikibazo mfite umbo ayindi ngwara mfite sinzi ko ari ngwara sinzi ikibitera bo mugihe mba mfite mba nshavuye narakaye cyane imitsi y'amaboko iraranda cyane ku buryo umutima ugacubwira umuvuduko urenze niyo sinzi ko ari ngwara sinzi icyo bivuga ko ariko biba mu gihe mba narakaye cyane
n'umutima ugatera
umutima uriruka cyane ku buryo numva ugiye nko guturika
ya umuganga wowe numva tuzokurondera ngira ngo tubwire ivyinyifato ingene umuntu mu gifaransa bavuga ngo a maîtrise ma émotion kwa bamerewe
yego
akadusigura nimba wewe ushavuye imitsi karanda uyunda ashavuye akarira hari ico bishobora kwica ku buzima bwa kanaka canke hari ico bishobora guhindura ni ikintu nemeye ko tuzokorerako ego urakoze cyane gose Wilson gaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza
ego kandi sinzi ko mama nka kanya ngasuhuza umubyeyi wanje hari mu Burundi
ego
ego ndasuhuza papa wanje bita Bucumi Jivonari ahari aruguru ya campus kiriri kopera na mushiki wanje ndetse n'abana bose tuvukana n'abandi tizina rya niyo nkuru Wilson
urakoze cyane Wilson ugira umunsi mwiza
ego kwisi rya Amerika mwese
muheza gikwa turakiriye imigisha
ego murakoze
ejo rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga muramenyere ko imisi yose ya gatatu wundi ari ikiganiro camagara y'abantu ariko no munsi muganga twatumiye ngo atubwire ku vyerekeye ingwara ya mara ntiyashoboye kuboneka akanya twagahaye mwebwe mutubwire uko mumerewe n'imbizo ngwara zifatira mu nda zibasonga utubazo mwifuza ko tuzobabariza muganga kwa gatatu ni twagira imana tukamuronka n'utwahe twese Jean Bosco ku murongo wa telefone Jean Bosco ikadze
murakoze cyane vese so Amerika
ego
nitwa Kamanzi Jean Bosco nkaba ndi mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi nkaba mfite uburwayi bwo mu nda ariko nkaba mbumaranye igihe
hari byifashe gute ubwo burwayi bwo mu nda n'ubwa
nuko ngo mu nda hano aherekera hejuru hagati y'imbavu n'inda hagati hano hejuru nshibwamo cyane nkaribwa cyane rimwe na rimwe ariko bigakira irindi gakira nagiye kwa muganga basanga ntabwo ari igifu urwaye barambwira ngo basanyuza mu cyuma ariko sinzi nagiye kwa muganga n'ubundi banyuza mu cyuma ariko mfite uburwayi arambye cyane cyane ariko
ni mu nda ni munsi canke hari kuko iyo bavuga ninda hari habaribwa cyane munsi abandi ugasanga ni mu nda hagati na hagati we byifashe gute
ye ntabwo ari mu nda hagati na hagati ni hejuru aherekera diafragme yo harya cyane
bikagushikira umwanya wose
oya ntabwo ni rimwe na rimwe ntabwo ari buri gihe nka rimwe mu cyumweru cyangwa se gatatu mu cyumweru ariko bigeraho bikampa gahenge bikamera nk'ibikize bikongera gutyo ntabwo bimaranye imyaka igera muri itatu
nawe wako kabazo kawe tuzoka kubariza muganga mugabo nk'uko yabivuze mu ntango z'ikiganiro uramutsugira makenga utuye muganga kwa waramwituye wungira usubiriye kurabira
yego murakoze
cyane gose Jean Bosco
murakoze cyane
tose na Moses ku yundi murongo wa telefone Moses ikadze
yes numanita Moses nereye kubanga
Dubai haravugwa make
Dubai ni zeze na kibazo
uramaja he Dubai
de Berali
hanyuma no musi muganga twari twashimye kutumira ku munota wa nyuma yatubwiye ko ataboneka tubahaka tuguhakanya wewe utubwire nimba hari gusonza ingwara cyangwa icyo wifuza ko tuzomukubariza kwa gatatu akaboneka
okay so je ikibazo mfite ndaribwa hangangwa si umukondo so bigeze igihe kandya akamara nk'icyumweru handya shashi hashira nk'icyumweru kimwe bigatungana so nagiye mu marwariro ahangaha barampima bakambwira ati nta kintu bareba sinzi ko nabigenza ubu ngubu hasi umukondo
ibimaze igihe kingana gute
almost nawe ngira imyaka nk'ibiri
hama bigushikira no mugihe utabafunguye kuko hariho nk'abari kora bwa ati iyo turibwa akenshi tuba twafunguye utuntu wowe babimeze gute
iyo niyo narafungura rwose birambabaza cyane cyane ariko bigeze igihe bigahagarara kamara nk'ukwezi hatakinye mu nda
ugendereje ukarabaga Moses nk'aho biba byahagaze hari ico wahinduye mu mibereho yawe
no bigeze igihe byo byonyine bigahagarara nta kibazo
tuzokubariza muganga muganga aho Dubai uravuze ko wabonanye n'abaganga bakakurabira hanyuma warasubiye urababwira ko ibyo bakurabiye naho bavuga ko atanaki mubandanya ugira umisonga
nagiye yo barambwiye ati ni indwara iyo ngiyo ariko mama y'imiti ariko n'ubu ngubu ntabwo biratungana kabisa ari ikinyarwanda mvuga
ndacumva ndagikoramo byinshi ndabyumva Okay. Ego nukwihangana mukurindira rero akabazo kawe tuzokabaza muganga ako mukurindira raba usubireyo.
Okay.
Ego.
Urakoze
cyane kandi abandi barundi n'abanyarwanda bari ngaho Dubai turabakeneye cyane gose mu biganiriro no kubabarira turazi ko muri benshi. Urakoze cyane gose. Ijo ki Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Nsabimana kuyundi mu rongo wa telefone Nsabimana ikaze. Nsabimana uratwumva? Nsabimana turi kumwe ku rongo wa telefone. Ijugi Amerika, Washington DC, Mukirundi, no Mukinyarwanda. Kigani yoni muri sanga, Nsabimana turumva tutashoboye kumugira ku murongo wa telefone. Uno munsi tubaha akanya kugira ngo mubandanye mutubwira ibyo murimwo aho hatandukanye ahiwanyu naca ncane mu by'amagara y'abantu kuko muganga twe twabatumiriye no musi atashwe kuboneka muratubwira rero izo ngwara zitandukanye ziriko zirabasonga na cane cane izo munda ku buryo kwa gatatu muganga ni yaboneka zo kwishura utubazo twanyu dutandukanye ndagukunda sugukabya mukunzi uri gitangaza ukuri numbuza sasa ngora se surumeza Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga karirimbo ni face to face ka Charlie na Nina ni abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Rwanda muri sanga ino munsi twabahaye akanya mutubwire izo ngwara zibasonga na cane cane zo munda kugira ngo kwa gatatu muganga tuzaba twatumiriye azoshoboye gutanga umuco ku tubazo mu zuba mwabajije twari twashimye ko aza kushura ibyo bibazo uno munsi ariko ku munota wa nyuma yatubwiye uko ataza kuboneka kuko ngo abarwayi bamubanye benshi gusumba uko yaravyiteze gucyo bimwankira yuko ava mu biro ariko arabavura turase ndayisaba ikadze ndayisaba uratwumva ndayisenga
allo
ndayisenga uratwumva
yego ndavumva cyane
uherereye he ndayisenga
sa
uherereye he
Ibujumbura
nuko rero hama ni ngwara igusonze yo munda washaka kuza kudusabikaniriza uko uri kurabibamwo canke nakabazo ushaka kuzobaza muganga ari twamutumira kwa gatatu
Karakabazo nashaka kubaza Yego
Duga kwijambo nahatanyishuza kuronka no munsi
Bamwe barakunze kuvuga yuko ingwara zo munda ziterwa n'isuku rike abandi bakavuga yuko ziterwa n'umwanda akenshi turakunze kubona abana bato cyane bari munsi y'imyaka itanu mbere hanini n'abantu bakuze barakunze kurwara izo ndwara zo mu nda na cyane cyane zo mu mara ariko twashaka kubaza hanini ikintu cyoba gitera indwara yo mu mara na cyane cyane ku bantu bakuze n'ukuntu umuntu yashobora kuyirinda cyane harina abantu bamwe dukunda kubona bagwaye tukavuga ngo tukabona mengo bafisinda nini cyanke ariko atari kuvyibuha kwashaka kubaza hanini ibimenyetso biranga umuntu yo bagwaye izo ndwara zo munda ibimenyetso byo bigaragara ku mubiri w'umuntu na cyane cyane ku bagabo nyamba bakunze kubafata hamwe n'ukuntu bozirinda hanini nashaka kubaza uwo muganga ibimenyetso bikuru biranga indwara yo mumara
igihe yavuze uwo mugenzi wacu Diane Ndonse baganiriye twa Caritas Ndahima narangura imirimo yiwe muri Polyclinique Centrale ngaho ku mugwa mukuru wa ubutunze atari wa politiki Bujumbura yari yasiguye yuko ahanini kitera ushobora gusanga harimo ingene umuntu yigenza haba mu byafungura canke mu byanwa nk'inzoga n'ibindi hama mu kuvyirinda yavuze yuko umuntu ategeza kuraba twafungura ni muganga Caritas yabisiguye mu ntango za kino kiganiro akatugirira isuku ngo bibaye ngombwa hariho nk'ivyamusanga barapompye mu mirima bagapompa na imiti ico camushoboye kucoza cane bibaye ngombwa ukabanza gushaka n'agasabuni hamukaraba kuyo sabuni yavuye ko neza imbere yo kucihereza ngo byo byiza gusumba ugafungura utwo kurya tumeze neza harimwo amavuta make cane gose bigizwe n'imboga
ego murakoze
ego ivyavuzwe na muganga Caritas Ndahima narangurira imirimo yiwe mu bitaro byitwa Polyclinique Centrale biri ngahe Bujumbura
ego sawa murakoze
urakoze
ko uvuga yuko
sa
none twovuga yuko gufungura amavuta menshi najyo nyene cyo bari kimwe mu gitera ingwara yo mumara
ico kibazo rero sinza kucishura kuko ntiyavuze ko amavuta arimo mbwa yavuze yuko iyo uramutse uyigwaye bakugira yuko ya mavuta ushobora kuyagabanya
okay sawa murakoze
sinza kwishura utwo atavuze ico nzo canda kimubaza kwa gatatu
Eko
urakoze cyane Ndayisenga
Eko namwe murakoze ko kwakura
Twase na Elvis ku yindi murongo wa telefone Elvis kaze nawe
Murakoze cyane kirafite cyane
Uherereye
muri mugeze cyane Africa muri Limpopo
Sabwe
South Africa cyane Limpopo
Ni impore ngaho muri Afrika y'Epfo
Ego ni impore.
Ego. Ura fise rero ico washaka kubaza muganga tukubikira ikibazo kwa gatatu canke washaka kutubwira iri kwira gusonga ingwara.
Eh anaje ka tari n'ikibazo nagomba kubaza. Ni yo saba kutubarira ibintu biranga iyi ngwara iyo wowe tuvuga igendana ibintu ushobora kubona nka symptoms kavuga ati ishobora kuba ari ya ngwara kubera nka jewe nk'ikibazo mfite iyo ndiye ibintu bigumye munda inda ikitangura kuzimba ikazimba ariko iyo ndiye ibintu byoroshye yoroshye birimo nk'isoko nta kintu bintwara
kuba
ibintu bikumye nk'ubugari cyangwa ibindi bigumye bikaba bituma inda izimba na jewe na nibaze ngishobora kuba ari ikibazo cy'amara ya nagomba muje mumumba bije atubwire ibintu byo biranga woshobora kubona ku mubiri hanyuma kwegera abaganga
yego reka ako kabazo kawe tukakubikira Emmanuel kwa gatatu Elvis bambego urakoze cyane nawe wowe tugutume ku Barundi bari muri Afrika y'Epfo n'abanyarwanda n'abandi bose bumva ikirundi n'ikinyarwanda batari abarundi n'abanyarwanda ko tubakeneye mu biganiro byacu bitandukanye urakoze cyane gose ugira umunsi mwiza muri Afrika y'Epfo Tose na Emmanuel kuyundi murongo wa telefone Emmanuel Kaze.
Yego nongeye kubashimira izi rya America muraho neza.
Turaho turashima twaramutse turibaza ko twiriko.
Yego muri bana mahoro nange ikibazo nari mfite. Ese iyo umwana avuka bamukase nka ya nkondo ihuza umwana na nyina akaba yazana iromba. Ari ikibazo byatera kuri iyo ndwara ijyanye n'amara cyangwa nta kibazo bibari ibintu bisanzwe biri normale mwambariza muganga murakoze cyane ni birushya abagabo Emmanuel Mugatenga
ikibazo turakibika kuwa gatatu urakoze Emmanuel
yego murakoze namwe
yego Celius nawe we ikadze
koze ndabaramukije
amahoro uherereye he
ndi Mozambique.
Mozambique no musi abarundi n'abanyarwanda muri yo mwatwibutse.
Ego.
Ego. Na kabazo.
Mhm. Nashaka kubaza muganga.
Mhm.
Iyo bishika umuntu akaba yumva ashaka kumera nk'uribwa cyangwa ataribwa.
Mhm.
Akumva ubabare. Umwanya wose akama yumva umenga arahaze.
Mhm.
Hamenye kwa akaguma yumva umenga arahaze kandi ashaka gufungura. Kibari kihe kibazo aba yageze mu nda.
Ndeka akabazo kawe nawe tukakubikira kwa gatatu twashobora kuronka muganga. Urakoze cyane gose.
Okay.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda minota itarenga 10 turaza kuba dusozereye ikiganiro muri sangacu no munsi murazi ko kwa gatatu misi yose tuba turiko turayaga kuvyerekeye amagara yacu ngene tuyabungabunga tukongera tukabungabunga amagara yabacu nuko rero muganga twe twatumiye ngo ishoye kungwara yurura amariyo ma intestin amara ntiyashoye kuboneka ariko kwa gatatu tubazo twa turiko turadufata tuzomubaza turase Fabrice kuyindi murongo wa telefone Fabrice Kads.
Ego mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Ego nanze ko muganga yabonetse kuwe no mu Burundi bitugora kuyumva sinari ku radio sinari nagiye no kurubuhinga bwa none ngo numvirize nanze nashaka kumwibariza akabazo.
Eh turakabika ntacu.
Kwa kabiri muzaba mwamutumiye.
Kwa gatatu.
Kwa gatatu.
Ego.
Ah, sawa reka nzosubira ndabahino mero yanje mu magare kwa gatatu ndamwibarize ari ku murongo.
Uzokoze uzoyishye ko tuzoshaka nkuko twamatubigira kuri Facebook yacu aho mushira kugira ngo mushore kutwandikira ayo ma numero yanyu. Urakoze Fabrice.
Sawa sawa mugira umugore wa
mwiza. Yego, mushobora kuba mufise uturi utu ibibazo bitandukanye aho muri mu gisata cy'amagara y'abantu kuri mwebwe y'abamwebwe y'ababanyu yaba abegereye ico mwumvise mushaka ko tubabariza muganga. Matwandikira kuri radio@gmail.com hama tugerageze dutunganye ivyo biganire ariko kwa gatatu tuzogaruka ku ngwara yamara. Iyo ngwara yamara no musi niyo twari kuyaga ko muganga ntitwashoboye kumuronka mukanya kiwe tubahaye umwanya mwebwe mutubwire ikibazo mushaka ko tuzomubabariza mutubwire ingene izo ngwara ziriko zirabasonga nico muri komurakora kugira ngo mushobore kuzirinda. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda tumira amategato hama duheze tubagaruke ko.
Baby dance, life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami, return in Mombasa. Find in Mombasa, to tie Chikari, on my own. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. When you go down low,
I like it.
Go down low. When you go down low, don't you hurt your heart. You always when you need honey. When you leave me alone, it's stuck in my head. Take it to my jacuzzi. Give it to you till you lose it. Come on, holly, holly, babe. Tell me when you're ready.
At your top, I on the floor, I don't
do the
right. I to the right, I will.
Find in Miami, return in Mombasa. Find in Mombasa, to tie it, you got it on my own. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll.
Akadirimbo ni Aditop Kamedi kari muri twanyuma aheruka gusohora. Turaza no gushamwo utuziki dutandukanye mu midihi itandukanye kugira ngo tubandanye tubifuriza umunsi mwiza aho muri kandi tukibaza yuko ibiganiro byacu bikorera bafasha mu byo muri ko murakora. Hari abatwumviriza bari ku ngendo mugira ingendo nziza, hari abatwumviriza bari ko barakora uturimo imirimo yabo itandukanye, namwebwe tubifurize kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose. Turafise Frederic ku yindi murongo wa telefone. Frederic Kadzi. Amahoro, amahoro.
Uherere. Jewe nuko bisanzwe mperere Kampala Uganda. Ariko sene nama kuri kiranye neza ko buhinga bwagumye bunshikana ino bisigaye bitameze neza. Gusina menye ikiyago mwari muri ko muraganira kuno munsi.
Ariko aga telefone ni waduhamagaye. Ni wakatirumbikiye.
Ngira bamagaye ariko nagenda ndumva bice bice nagenda ndumva banwanyi bagenda bavuga.
Uno musi twari twashimye yuko tuza kuvugana ku ngwara ya mara. Uratwe kwa gatatu misi yose dutumira abaganga bakaduha umuco ku ingwara zitandukanye, ariko muganga ku munota wa nyuma yatubwiye ko ataza kuboneka. Twahaye akaryo abatwumviriza batubwira ingwara ziko zirabasonga na cane cane zifatira munda, ku buryo kwa gatatu niyaza utubazo twanyu tuzodushikiriza muganga akabitorera inyishu akabishura.
Okay, bon. Atubize ndabivuga ko nacyo ndumvirize, reka ngende niyumviye ntegure ku munsi wa gatatu nzoba ndahari kugira ngo komeza ashira kumubaza ibijanye n'indwara zo munda.
Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho Kampala.
Murakoze cyane namwe mugira
kandi keza. Turafise haleluya ku yindi murongo wa telefone. Haleluya Kadzi. Akazina kawe numva ari special.
Ni pfira dukunda bonfis haleluya.
Nuvuga ngo Imana ishime.
Imana ishimwe kabisa.
Wa muri kurayini nahaza niyo baguhamagaye ca wibuka ko ariko kazina kawe ko kubikora.
Ego na cyane cyane iyo umuntu aba yaramutse aba Imana iba yakoze imirimo ikomeye.
None ga haleluya. Ni ingwara utubwira igusonga iciye munda kugira ngo tuzobaze muganga canke n'ivyo bindi utubwira kuvyerekeye amagara yawe.
Ni ingwara isonga iciye munda. Nisanzwe fita ibibazo bya constipation. Ama naba nafunguye nka ageze ko nja kwihagarika ku mwanda mukuru bikangora. None akagira igihe umenga umubiri ugiye gusohoka. Nkaba nk'urugero noba amano y'inka yagwaye inyondwi cyangwa inguha hajya ku hasohokera amase. Hari ukuntu haca azimba hagasohoka. Ubwo rero nandi byo n'ibyo rero bimbaho akagira n'igihe nyine hazamwo amaraso. Ama nagiye no kwivuza inshuro nyinshi baragenda batanga kumbe ko iyo bari hemoroide bampa ibi nini byo gucishe two. Ndabifata banyobirije ku bujanywa amazi menshi nta cyahindutse. Rero niyo indwara yansinze kaje nta ntangura gufatwa n'inkorora y'agahehera, n'ubwo ngo inkorora idafashe. Ariko nziye na cyane cyane niyumva mfite umuyaga igihe cy'umugoroba bikambangamira nkada muri crise. Ujya arimo ifungurwa zimwe zimwe nagiye mpagarika ku bw'ico kibazo.
Akabazo kawe tuzokabaza muganga. Hama none aho yumariye kwanka warasubiye kwitura muganga ngo akubwire ikindi wokoraga. Haleluya.
Bo kwa muganga bari bambwiye ko nogenda bakazava bangira ngo operasiyo, kuko bambwiye ko bishobora kuba ari n'ikibazo cy'amayentest. Shobora kuba zoba ari isogi. Hama rero nta buryo ndanaronka, kuko abo tuvugana ahantu ndi bisaba amafaranga menshi nyabuge umuntu bisaba mbese mu majambo make kubanza kuyarondera.
Uri mu cahe gihugu?
Ndi mu gihugu c'u Rwanda.
Reka akabazo kawe tuzogashikiriza muganga hama guhinyisha. Urakoze cane. Haleluya, komeze kwihangana.
Ego nanje ndabashimiye cyane Imani bashigike.
Ego urakoze cyane kawe no kuri haleluya duce dusozerere ikiganiro muri isanga cuno munsi nshuti bakunze twongere dusaba imbabazi kuri mwebwe mwari mwipfuje kuvugana na muganga kuvyereka ingwara ya marani yashowe kuneka ku munota wa nyuma yatubwiye yuko imirimo arimwo vyanse ko ayirangiza nkuko ari yabiteguye ariko kwa gatatu tuzongera tumutumire canke dutumire n'uyundi aze kwishura ibazo vyanyu na Lidiane na hazina yindemesheje muri isanga y'ino munsi yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi na ingenieur ari kumwe mu buhinga bw'ivyuma abatwumvirije abahamagaye tukayaga mwakoze muri agahura gutyo mubandanye kuranigwa mu byo murimo ijo rya Amerika turakomeje nibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, ibiganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda.